mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu bapfasoni babeshejeho n'urudandazwa rwo kwambuka imipaka bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera kugira aho banabafata ku nguvu.
Ibidandazwa barabitunyaga kenshi abara bapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi jabutsa.
Numukenyezo mizone kinama mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi akora urucuruzwa ndenga mbibe hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanyi nka Republika Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cy'u Rwanda naho abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama bagiriza inganda ko zibashira mu gihombo giterwa no kubagurira umwimbu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Turabigaruka ko naho ku mugabane wa Afrika muri rusangi havugwa amatora muri Benin na Chad. Ni doni dano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mube hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tubafitiye tuyahere ku vy'amatora yo muri Chad na rinche ku masonga hamanyagihugu muri ico gihugu bazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu Marechal Idriss Déby amaze imyaka 30 ku butegetsi ariko ayarondera mu manda ya gatandatu. Mu rugutunganya amatora muri Chad mu bitigiri vyayo werekana ko abiyandikishije gutora bagera ku miliyoni 7,300,000 ku murwa mukuru N'Djamena. Abenshi yamara naho biruko ntibayahurumbiye bavuga ko bahangayikishijwe ahanini n'ubukene kubura amazi n'umuyaga nkuba basigura ko president Idriss Déby atashoboye gukemura muri no myaka yose amaze ku butegetsi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko ubutegetsi bwaburijemo imyerekano yari maze iminsi itegurwa n'abatavuga rumwe nabwo bukavuga ko ari mu ntumbero yo kurindikiza cha virus ya corona. President Idriss Déby mu kwiyamamaza kwe yavuze ko umugambi nyamukuru afitiye abanyechad ari ugukomeza amahoro n'umutekano. Abagize urunani rw'abatavuga rumwe na leta bari mu migambwe 15 tuributsa ko bari bavuze ko bazoja hamwe bagatanga umukandida umwe ahigana na Déby ariko biza kubapfana ari uko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ko badakwije ibisabwa byo kwitoza. Ibizova amatora ya Chad kuri no wa Mungu bizomenyekana igenekerezo rya 25 uku kwezi kwa kane. Tukivuga ku matora ku mugabane wa Afrika muri Benin kuri no wa Mungu naho nyene bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu na matora yabanjirijwe n'imvururu zahitanye abataratangazwa igitigiri badashigikiye ko President Patrice Talon yitoreza ikiringo cha kabiri. Abatavuga rumwe na leta bakaba bamaze kuvuga ko ibizova muri ano matora batazovyizera. Abenshi muri abo babarizwa mu buhungiro. Patrice Talon imyaka 32 ari ku butegetsi kuva mu 2016 ahanganye n'abakandida babiri wa mbere ni Alassane Nasumanu wa kabiri akaba Corentin Kuhu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa rwo kwambuka imipaka bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera kugera aho banabafata ku nguvu kandi ko batoroherezwa na gato mu bijanywe n'akazi kabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko iki kibazo kiri kucunyurwa n'ikiza cha COVID-19 bagasaba ko bohabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka bagatuma barungika imigwi mito mito. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ibidandazwa barabitunyaga kenshi abara bapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi jabutsa.
Uno mukenyezi wo nizone kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru butunze Bujumbura ari mu bakora ucuruzwa ndenga mbibe hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi cyane cyane Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama yahuje abacuruza bagenzi we bahurikiye mu Niko Bake hamwe n'Higo Bergejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta yavuze ibibazo bahura navyo iyo bambutse ibicuruzwa.
Ingorane za mbere zidushikira nk'uko iyo ibidandaza tubishikanye ku mpaka bakabitwaka. Sinzi ko tuba tudakwije ibyangombwa ko byose twatubifite ngaho mugabo ikintu nabonye kitugora nuko ibidandazwa barabitunyaga kensha baraba police bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ataburenganzira dufise bwo kubi jabutsa cyo bari byo no vuga yuko umuntu ashobora gushaka no kwigwanirira kugibidandazwa vyo abayazanye kugurisha agashaka gushira mu nguvu zyo mu gasaga bavuga haragiyemo nko gushaka kukubitwa cyane kubikwaka ku nguvu ugasanga n'ubuzima urababaye cyangwa utashe wakomeretse kuko urabona iyo uzanye ibidandazwa ngo ubitange babikugurire nawe urabe akarusho bikuramo ari karasiyo k'abana ukabona barabikwatse uragerageza ukwigwanira mugarumva umukenyezi n'umupolisi ingufu ntizingana.
Izi ntambamye umuvugizi wa Robert Staninge Ndakumana avuga ko zimaze kwimonogoza kugeza aho abana bakenyezi bafatwa ku nguvu.
Gufatwa ku nguvu ni kimwe mu mabi ahanitse abakenyezi bahura nacyo mu gihe bariko baraca mu mashamba abakenyezi bonyene nibo bivugira mu biganiro mwe nibati jewe na kubera nariko ndaca mu ishamba kugira nzotororokere mu ibarabara ati baranyambuye ibidandazwa byanje byose abagizi ba nabi ati hanyuma mfashwe n'abandi bagizi ba nabi ico nigomboza nico bare bansabye. Urumva ni abakenyezi bonyene batanga novuga nti batanga ubuhamya batanga igishinga ntahe bavuga amabi bahura nayo ugufatwa ku nguvu murabizi neza yuko namabi yo kugwego go hejuru arengeye n'ukwambugwa utwa wa office abakenyezi muravyumva baratabaza basaba inzego zitandukanye uko twobafasha kugira ngo baje mu ndira nziza yo gukora urudandazwa ari naco gituma rero ikigobe cyahagurutse cyumvisa ko kamo kugira ngo gifashe abo bakenyezi gutaho ineza yo kuriha amakori n'amatagisi bamenye amategeko kugira abakora urudandazwa rwiza rubateze imbere rwongera ruteze imbere igihugu.
Umukuru wa Kobake Juma na igihugu asigura ko ibintu vyonyutse muri no minsi y'ikiza cya COVID-19 asaba ikigobe kwifata mu jisho kikemerera imigwi mito mito ijabuka kurangura mu buryo buzwi kugira ngo imirimo ntihagarare na cyane cyane ku bagore
mu kiza cya COVID-19 cya corona abanyagihugu benshi abacane cyane umugwi w'abakenyezi bobo bakunda gukora urudandazwa mu Zambive hajya muri Congo ejo dusaba ube iduhe delegation urubanza rutangwa nuko yorekura iyo nzira naho hari COVID dusabye uberko yorekura iyo nzira tukagira meme ini delegation de transit aho kugenda abo badamu bose mwabonye tugafuma turungi kababiri na kumva
mu kurindira ko bija mu ngiro ngenda ku mana avugira ikigo cy'igihugu kijejwe imisoro hari kimunezera kurusha kubona abadandaza bifuza gukora badaciye mu gifuri agahamagarira abacenyegeza kubiheba.
Ubu rero urugamba ruhari ihangiro ry'igigobe nijyo gufasha abo bose bariko barakora batisunze amategeko kugira baze bafashe ikigobere kugira kigira ibiharuro nyavyo. Ubu turemeza neza yuko ibiharuro dufise bishobora kuba bifise udutosi raba hajya muri karti wawe ubaze ibutike ifite nifu ubaze umudandaza ariko arakora afite nifu aho mwibarabara murabona abantu bagenda baratembereza utuntu ikibazo kigobere kibaza mbe bajya abantu bose barafise baratanga fagitire barafise nifu nifu rero ni ya nimero ndanga mutanga kode by'ukuri wewe nyine urashobora kuca wihinyishu uciye ngaha nko ku kilometero ukaraba amabutika hari ububari buhari abantu bariko barakora imirimo y'ubudandaji abo bantu bose batahure ko imbere yuko leta dofata ingingo yo kubafatira ingingo kugira abantu bose baje mu bibanza bizwi by'ukuri abantu bose babe bizanye kandi batahuye neza yuko urudandazwa igihugu cy'u Burundi kigomba ari urudandazwa kubahirije amategeko no kuvuga abadandaza bari mu kibanza kizwi bariha bafise nimero ndanga mutanga kori nif hanyuma bakariha amakori n'amatagisi
hisunzu biharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye biharuro istebu mu Burundi gisata cyitiriwe imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko secteur informel mu gifaransa harimo urucuruzi wa ndenga mbibe yinjiza ku mwaka ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77% mu gihe utuzi gitanga tungana n'ibice 90%. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urikaneza urakenuye tuve mu Burundi tuja mu Rwanda havugwa abarimye w'umuceri bo mu kiyaya cha Bugarama batunga gatoki inganda ko zibashira mu gihombo giterwa no kubagurira umwembu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Mugenzi wacu Temisocle Mutijima yabagendeye bamubwira uko kibazo cifashe.
Ni kuri rimwe mu mabuga y'ubwanikiro bw'umuceri yaha mu kibaya cya Bugarama abahinzi baranura umusaruro basiganwa n'imvura itangiye kugwa bitewe n'ubutoya bw'inzu yafatwa nk'ubuhunikiro cyangwa se stock mu ndimi z'amahanga. Imifuka y'umuceri bamwe barayitwikirira aho hanze ku ibuga.
Noneho bigeze hano rero bahita babona bibaye ibyabo ariko ntibamenya aho byavuye. Umuhinzi rero ntibareka kumucinyiza.
Ubusanzwe igihe cy'isarura ni igihe cy'ibyishimo kuri buri muhinzi, nyamara kuri aba bo ibintu siko biri. Ibyo bigaterwa n'igiciro kitabanyuze, bavuga ko inganda zitunganya umuceri zirimo gutwariraho umusaruro wabo.
Twebwe turahinga tugahingisha ku mahera menshi, broke tukayisaruza ku bihumbi icumi, tukayihingisha ku bihumbi icumi, barangiza twakora imibare tugasanga amahera twatanze n'ayatavamo.
Igiciro bagena pe ni gikeya ukurikije ingufu ikiro cy'umuceri gitwara kuva umuntu agitangira gukurikirana igihingwa cy'umuceri. Gukurikirana igihingwa cy'umuceri mu mezi atandatu arindwi bitwara ingufu nyinshi, byibuze amafaranga 400 niyo yakabaye yasanashimisha umuhinzi. Nabwo iterambere ry'umuhinzi byo byanagorana.
Kimwe mu byaba bahinzi bavuga ko bituma bakomeza gusigara inyuma mu iterambere ni ukuba igiciro cy'umusaruro wabo aho kuzamuka ahubwo gisubira inyuma uko imyaka ishira.
Ushize bari baduhaye 3-5 basi turavuga ibyo aribyo byose byapfa kugerageza, ariko ikibazo dufite rero n'umubaro dufite ni uko bashaka kugira gute nayo kuyagabanya, kandi kuyagabanya kwacu ni ukudukinagaza umuntu akaza afata abanyemeneri bari umwana cyangwa ngo abone na mitiweri yo gutanga.
Ubu ngubu ikibazo dufite nk'abahinzi b'umuceri dufite amakuru yuko ibiciro barimo batumanura hasi, inganda zishyize hamwe ziri kuduhamagara 320 ariko abahinzi ntabwo turi kuyishimira.
Urabona kwasubiye inyuma si uko twari tumeze pe, mbere tukigurisha umufuka 340,445 kwarafashe ku mufuka upanze gutya nk'uko ngo tuba twateretse, ariko ntacyo tukibona.
Abo baratunga agatoki amabwiriza asa n'aho ari isoko inganda zigera kurenye zaho mu kibaya cya Bugarama kuba nyirabayazana w'uko guhendwa ku musaruro, bagasaba ko isoko ryafungurirwa n'iza handi.
Bagerageza kushaka uburyo igiciro cy'umuceri bagishyira hasi, noneho bagatinza n'igenwa ry'igiciro mu rwego rwo gushaka ko tusigara tubinginga ati nyabune dushonje amafaranga igiciro mutuguriraho cyose titurakemera.
Kubera iki umuceri ushobora kuva muri Pakistan cyangwa kuva Tanzania ukaza mu Rwanda? Niye mpamvu umuceri udashobora kuva hano ngo ugende ibutare ugende Kigali mu gihe hariyo uruganda? Niba twemerere ahantu hari uruganda rwemewe mu Rwanda narwo ruguru umuceri mu kicyo cya Bugarama, isoko rifungurwe kuri bose.
Kumva twebwe baturekura koperative yacu ikadushakira abashoramari bahandi bakaza bakatugurira imiceri.
Icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirahakana iryo kandamizwa abahinzi b'umuceri wo mu Bugarama bavuga ko bakorerwa n'inganda. Bwana Kayumba Ephraim uyobora ako karere avuga ko mu kugena ibiciro bagurirwaho umusaruro nabo ubwabo baba bahagarariwe.
Iyo bishyirwaho abahagarariye abahinzi ndetse n'inganda ziwugura bikorwa bose bahari. Ministeri ishyiraho igiciro, hari variable cyangwa hari ibintu byinshi rebaho. Ireba uko inyongeramusaruro zaguzwe, igakiraho igiciro cy'umukozi mu guhinga, ku buryo bareba bakavuga bati dukurikije icyo umuhinzi atanga kugira ngo abone umusaruro cyangwa se ikiro kimwe cy'umuceri kingana gutya, bagaheraho bashyiraho inyungu, noneho bakagena igiciro gikwiye kuba kigurwa ku muceri udatonoye.
Ariko aba bahinzi bakagaragaza ko ijwi ry'ababahagarariye bisa nk'aho nta gaciro rigira.
Baraduhagararira bakagerageza no gushaka uburyo umuhinzi yabona ko gaciro, ako sinza ahantu bipira ingufu zabo zisa naho zitumvikana bwa cyane, ako buryo umucuruzi mbona bafite izindi ngufu tutamenya.
Ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda kubirebana n'ikibazo cy'aba bahinzi. Gusa amakuru twamenye nayo uko igiciro iyo ministeri yagennye inganda zitagomba kujya munsi ku muceri udatonoye muri iki gihembwe cy'ihinga ari amafaranga 295 y'u Rwanda ku kiro. Abahinzi bakagaragaza ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo uretse no kuba adahuye n'ibyo baba batanze bigiye no mu birebana n'ibiciro ku masoko, umuhinzi w'umuceri asabwa nibura kuba yagurishije ibiro biri hagati ya 3-4 kugira ngo abashe kwigondera ikiro kimwe cy'umuceri utonoye ubukiri hagati y'amafaranga 800 n'1,200 y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima nawe we urakenuye amakuru yacu duce tubabandaniriza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa imiryango igera kuri 33 iri mu ikambi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo, ivuga ko imaze amezi arenga 2 itaronka ibiribwa kubera ko batari ku rutonde rukorwa n'ishami rya Onigwita ku biribwa PAM. Kuri mikro y'umenyesha makuru yacu Vedaste Ngabo yabagendeye barasigura uko ikibazo cifashe.
Kuva mu kwezi kw'12 abandi bapokera barapokeye amahera y'amezi 4 twege nabaye mu bantu batasumye. Twari imiryango 12 twahuye n'icyo kibazo, ntibyakunda ko dusuma. Baratwandika batwemerera yuko bazotuzanira ifungurwa, bazotuzanira ifu. Twarategereye amaso yaheze mu nzira. Muri kuno kwezi baheruka gusuma, muri kuno kwezi kwa kabiri. Kwa gatatu barasumye amahera y'amezi 2 n'ubundi twarabuze, none twege turashonje. dusaba yuko nukuri bagira ingufu batwumvira ihuruma natwe baturoze ibyo tujya twe ntacyo dufise tujya hajewe mfise umuryango w'abantindwe ngaburira none kayemwe jewe naherewe jecho nasaba nasaba yuko otuzanira utwo dufungurwa natwe tukaraba yuko twobaho nk'abandi ego bigeretse ko murabona ko n'uruziba rwabaye rwinshi utwo twateye twose twarumye nukuri batwumvira ikigwengwe batuzanira njya turashonje rwose turashonje
mu mupokezi mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri baradupokeje amapokero y'amezi ane sinaronse agakarata kanje napokererako bambwiye ngo kajemo umusaraba nibyo by'imisaraba sinzi n'ibyo ari byo aho baranyandika ngo mubazoronke indya izo ndya twararindiriye twarabuze nk'ubu baheruka gupokera umupokero ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri jewe nagize ndabe muri lisite ndabura njya ku mamashini bambwira ngo ya baranyandika kwiyi saha kuva mu kwezi kw'icyenda gushika iyi saha jesi mbona ingene nzobaho utwo twagize turarima kugira umuntu ashobore kwibesha izuba naryo ryaraje rirahohosha none twebwe mutatugarukiye mubona tuza kubaho gute no kuraba rero muduserukire aho hose bishoboka kugira ngo twebwe turiko twibura ku ntonde dushobore na twebwe gufungura nk'abandi barefije kuko abandi barefije bariko bararonka imfashanyo zifungurwa twebwe ntituronke
abandi barapokeye aya mahera y'amezi abiri twebwe jewe sinarose ariko kuba ntarose sinzi icyo byavuye ko rusasuma narayikoze abana bose twariko ariko n'ubu jesi ndigera ndonke izina muri lisite mu mashini hose barandonda bakambara none jewe ngiye kubaho gute ngitaye umunani none abo bana bose ngiye kubatunga gute simbona ukuntu ngiye kubabeshaho n'utwo nari narimye hirya no hirya ngaha mu gikongomani izuba ryarakubise riramara none jewe ngiye kubaho gute si bimwe byo guhora bahora biyumva ati umurongwe hoho barafise ikigori umurongwe barafise ibiharage barimye oya ubuho izuba ryarakubise riramara nta kintu na kimwe dufise aha n'inzara gusa abana ariko bararira isombe gusa inzara mu nda yonyine n'ukuri jewe nk'ubu ndahangayitse cyane muri abo bana umunani sinumve simbona ukuntu ngiye kubaho n'ukuri
twebwe ngaha turafise ingorane muri murongwe mu bantu bakimbizi nka jewe ndi mu muryango w'abantu umunani uyu muryango w'abantu umunani kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeye turi kumwe n'abandi nyine turi abantu 33 ni ukuvuga rero uyu muryango jewe ndimwo twebwe turatesetse cyane rwose bitumwe n'uko tutapokeye abagize resansuma baraturabye mu masini je nka jewe barambura mu masini kandi narasansumwe naraciye kuri resansuma sinumva rero ukuntu jewe ni ukwiburamwo kandi abandi bakaronka hanyuma kugeza n'ubu mpahindishwa n'injara ibyo bintu birambabaje cyane rwose ubu ndiko ndahangayika n'abana tukabiriyo tujya niyo tuva turiko turaraba nizi niruko hasi hejuru kugira ndabe ingene nobaho turashobora kugira nk'isombe iminsi ingahe twikirikije kubera iyo resansuma yabaye kw'amapokezi ataduhaye twasaba rero yuko icyo cyiyumvira ni ukuri jemaye ndayisaba banyaruce ukuntu tugirira inguvu iyo nk'iryo fomu bakagiduhereza natwe tugasoma mu bandi sinumva rero ukuntu twebwe twosaba yuko nobona yuko kubwira abandi basume abandi bakabura nka jendi narabuje na n'ubu ndiko ndimvira nge na n'ubesaho bana na n'ubu sinzi muri ayo mapogizi yimirije ko ndoronka n'uko ntaroronka
jewe ndumumama arongoye abandi muri site ya murongwe ku kibazo cyerekeye abantu batarose rasiyo muri site ya murongwe nukuri ni ikibazo giteye ubwoba abantu barahangayitse cyane batasumye na cyane cyane murazi ko izuba ryase rigaturira ibiterwa bateye nukuri ni ibintu biteye ubwoba abantu barahangayitse cyane bararushe ku bantu bajejwe abantu mu ikambi nk'abarongoye ikambi gisenyeri w'ikambi twaragerageje kumuha raporo y'ukuntu abantu batasumye tubagije tuba turavugira abanyagihugu batubwira yuko burindira ariko mbona abantu bagira bapfe n'inzara twarindiriye ni ukuri twarushe
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikibazo c'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ikibazo kimaze igihe cibonekeza ku isi ico kibazo gikunda kubangamira abadafise urukoba rwera na cane cane abafise urukoba rwirabura mu bice bitandukanye vyo ku isi akarorero abiraburiye muri bino bihe mu nkino muri rusangi na cane cane mu mpira w'amaguru mu bice bitandukanye vyo kwisi bavuga ko bacafuzwa mbagatukwa bakitwa amazina yose abaho yuko batyoza no kubaca intege abakinyi batari bake babiraburiye bakina mu mashampionat y'umupira w'amaguru cane cane mu karere ka Buraya akatari gake basaba inzego zijeje umupira w'amaguru amasosiyete y'imihora ya internet hamwe n'abategetsi b'amareta guhagurukira iki kibazo umugenzi wacu Fidel Niyongabo arabigaruka ko n'abatumire biwe barimo Todor Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye mu mukino mu gihugu cy'u Burundi hamwe na Ephrem Kayiranga umenyesha makuru w'inkino ari mu Rwanda Fidel Niyongabo arayaga kandi na Kennedy Munyankindi amenyesha makuru mu vy'inkino mu gihugu cha Sweden ni nawe atangura ahabwa ijambo
Lorasitze muri sport rero igenzi komera cyane kubera yuko atangamba les mesures zikomeye abantu babategetsi bagenda bafata bari muri sport nta bintu bikomeye cyane bafata z'ibihano by'abo bantu bagiriye ibyo bintu ko dutfatwa n'abantu ba Kenya cyane babikora bagenda mu mastade bakabikora bagenda ku marezo sosiyo bakabikora nibaza yuko atamezure zikomeye cyane ingamba zikomeye bafata kugira bahane ababikora nico tuma ico kintu kugenda gikura murakoze
ngo uvuze nta bafata izo ngamba uvuga bande ni bande uri kudoma kuri toki
doma kuri toki abantu bajeje sport muri rusange je surtout tout face mu mpira w'amaguru mfata ama federation y'umuza makungu mpira w'amaguru FIFA nkafata n'ama association yose n'ama federation kuko niyo agomba gufata ama mezi yo guhana abo bantu bagenda ku marezo sosiyo bakarunka ama Twitter batukabakinyi nizo bimaze iminsi cyane ubu ngubu n'abafana b'amayikipe azasigaye batukabakinyi babo kubera gusa batasangira ukoba ibyo rero hari ukuntu nibaza yuko bubahana ku buryo byo tuma n'abandi babihagarika babifite n'ibyo bitekerezo byo gukomeza
uretse izo nzego z'umupira w'amaguru uvuze naho kuberekeye bene ayo masosiyete iyo mihora ya internet n'amareta ubona uruhara rwaba ari nkuruwe
uruhara runiya n'ugwabo kubera ari ukuntu bashobora gufata nk'ingingo zo guhagarika abantu bakaba bugarira nk'amakonte yabo yo kuri iyo mihora twarabibonye nko mu gihe haba nk'amatora muri Amerika twarabonye yuko bigeze kugara Twitter wari umukandida yitoza kuba umukuru w'igihugu ibyo bintu birashoboka cyane ko barashobora kubikora hanyuma bigatuma bigabanya kandi birekana gusakuza n'abakinnyi bakagira amahoro bagatsina ikintu bakunda kuko nta kindi babahora atari urukoba rwabo je bona nabo ibindi babisangiye n'abandi bose badafite urukoba n'urwabo
tuze kuri Theodore Ntunga wewe ico kibazo ukibona gute ni kuki ico kibazo cabaye ndanse cy'ugukumira abantu bifatiye kuri ukoba bw'umubiri wabo bagacyozwa bagatukwa bakakitwa amazina yose abaho yuko baca intege
urumva ndabwo kubarangiza ndabutsa n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika nkaba niye nkuko mugenje cyo bya bizize jene za yuko igituma abantu benshi basigaye bitwaza ibyo by'impira cyane cyane kugira ngo batuke abo badatangiye urukoba niyo rero uko urukino rusigaye rumeze nka religion cyane cyane urukino rw'umupira w'amaguru abafana rero bakunda imigwi imwe bama bari hamwe bakaririmba indirimbo zibidantisha zimenyekanisha umugwi wabo bishitse rero uwo munsi w'inkino ni nacyo gituma usanga bafata nabi umukinnyi badatangiye urukoba kugira ngo bamuce intege zashobore kuba tsinda byoroshe niba nuko ari kumudekuraje hanyuma rero kuko umugenda gikinege yivuze bari bategereje cyane cyane Kennedy avuze ama association ama federation nka CAF UEFA n'izindi zose FIFA kugira ngo bafate ibihano bikomeye cyangwa bashyira hamwe afite iyo mihora ya internet ikindi nacyo niba nuko n'abakinnyi nabo nyene byabyifatamo neza umukinnyi bamututse abakinyi bandi bose bufata uruhara agafata umugambi agaca basuka ubwo ukeno ugahagarara kuba akarurukiza cyane kerekana yuko ibyo bintu ari ibintu byo gukuramwo byo guhana mu nkino z'umupira w'amaguru kubona ibintu biteye isoni bikeza urubwa abakinnyi mbere n'abarorerezi cyane cyane bitanguye bagafata mu mugongo bene wabo bagasohoka mu gihe batutswe niba rero uko nayo mashyirahamwe yoca afata ingingo akabituza bikomeye.
Nawe Efrem kubwanyu iki kibazo mukibona gute?
Njyewe mbibona mu byiciro bitandukanye. Icya mbere ni uko muri siporo ubona ariho hasigaye icyo nakwita ngo ni ubuhungiro, kuko ahandi barakajije ingamba. Ntabwo ibyo tubona muri siporo ushobora kubikora mu nzego za politike, icyo gihe bahita bagusaba kuba wakwegura umuminisitiri runaka mu gihugu runaka cy'Iburaya cyangwa se mu bafite uruhu rwera. Biragoye cyane ko yakoresha amagambo nk'akoreshwa muri siporo ntibamushyireho igitutu cyangwa se pressure yo kuba yahita yegura muri siporo. Rero mbona nanjye ndemeranya na Kennedy ko ariho hasigaye ukudahana. Inzego zose zirabirebera kugeza dufatiye nk'urugero rwa hafi nk'ejo bundi umukinnyi mudefaseri wa Valence Diakabi bavuye mu kibuga, ariko babona nibagera nibanga gukomeza gukina umukino baraza kubatera forfe. Urumva nta ngamba zifatika zari zafatwa, nta kipe yari yabitererwa mpaga cyangwa se forfe mu ndimi z'amahanga kugira ngo bibe ibihano bikarishye. Urahebye umutoza w'umubirigi watozaga muri Tanzania Eric Mayala magambo yavuze ku Banyatanzania, ariko baramukomoreye ubu ngubu yasubiye ku kazi. Nta muntu urabihanirwa mu buryo bufatika cyane cyane muri siporo. Muri politike hari intambwe bateye, hanyuma nabo bakoresha abareberera izo mbuga nkoranyambaga nabo ntacyo barimo bakora. Niba umuntu nka Trump ashobora kugira ibyo akora yavuga kuri Twitter babona biyo by'abantu bakamukuraho, nta muntu turabona muri siporo bavuga ngo yatukanye. Kandi barahari abo bafana bamuhane bihanukiriye, abere akarorero abandi, abere abandi urugero, bamuhane mu buryo bugaragara. Nanjye ndumva ikirimo kibikomeza muri siporo niho habaye ubuhungiro, niho hatari uguhana, niho hari ukujenjeka muri rusange. Niyo mpamvu ubona iki kibazo cy'irondaruhu ariho kiri gusatira cyane. Nubwo no mu zindi nzego bitari byashira, ariko byibuzeho ntabwo abantu bazwi mu buryo bugaragara muri politiki mu nzego zisanzwe za Roni bashobora gukoresha amagambo nk'ayo tubona muri siporo ngo bamwihorere. Icyo gihe ahita atakaza akazi, abantu bahita bamureba. Ariko muri siporo urabona ko ni ibintu bisanzwe. Nk'uyu mukinnyi wa Adibo wabikoze bakina na Valence, nta kintu cyabaye usibye kumusimbuza gusa, ariko nta bihano byafashwe, nta raporo igaragara yigeze ijya hanze. Ntabwo Kadizi yigeze imwamagana, kandi Valence yaravuze, Yefa yaravuze, muri Espagne baravuze. Valence yidasubira mu kibuga niyo yari kubihanirwa. Eliakim Mangala niwe wabigarukaga aravuga ati ndabizi neza Diakabi ntabwo yari kuva mu kibuga nta kintu cyabaye. Yabwiwe ikintu gikomeye, ni mugenzi we aramuzi, umutoza wa Valence amufata mu mugongo. Ariko se abandi bo bireba barimo barabikoraho iki? Ikindi muri siporo habamo gushyuha, umuntu ashobora gutuka undi. Iyo ubonye rero nk'umukinnyi nk'uwo yakuzengereje cyangwa se yagutsinze gutyo, nawe kumwihimuraho ni ukumutesha umutwe. Ariko byose bikagaruka kuri cya kindi ko muri siporo batarimo bahantu ubona ibintu byose babifashe minenewe.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika, mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
akaba ino ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumenajwe Diane Ninahazwe yakoze Facile Gebehu yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose. Tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.